VOA. Iyi ni radio ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaje mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri iyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa 3 itariki 8 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2016. Ubu ni saha 12 mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Bahora bababwira ngo genda mwandikishe mwizanire. Ugasanga izo mpapuro ushobora kuzironka za magendo n'ahandi. Ivyo rero turagiye kubisezera kuko muri iyo mashini hazoba harimwo formule ijanye n'icyo burondera.
Uyo ni Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, avuga ku kamaro ko gukoresha imashini zigezweko mu kwandukura umwirondoro w'abanyagihugu. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye ibibazo bya leta byatangujwe mu mashuri uyu munsi turagiruka ko mu kanya kari imbere. Impapuro z'abagira ubugeni abitavye imana abana bavuka hamwe n'izindi impapuro zikenewe muri eta civile zigiye gutunganywa ku buhinga bwa none mu gisara ca Bujumbura kuva mu kwezi kw'indwi. Umukuru w'igisara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa amenyesha ko ubwo buhinga buzotuma ubusuma hamwe n'ububeshi bigabanuka. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ubwo buryo bushasha buzokoreshwa mu bijanye n'impapuro zikenerwa mu vyerekeye impapuro zandikishwa kuva umuntu avutse gushika yitavye imana eta civile mu gifaransa, no kuvuga kwandikisha abana bavutse, abagira ubugeni, abahukanye hamwe n'abitavye imana. Iruhande y'ivyo hari no kwandikisha amakarata ndangamuntu, impapuro zerekana aho umuntu aba, identité complète mu gifaransa, urupapuro rwerekana ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane, amakarata y'itora hamwe no kumenya uko abantu biyongera ku mwaka ku mwaka. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa avuga ko ubwo buryo buzokoreshwa mu mazone n'amakomine yose agize igisagara ca Bujumbura, amenyesha ko ibi bizotuma hahinduka ibitari bike. Atanga karorero kabitirira abantu bapfuye ngo nabavyeyi babo maze bakaja mu masentare basaba gutorana. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura anatubwira kandi n'utundi turusho ubuhinga bushasha buzogirira igisagara rongoye n'abakibamwo.
Ibitabo birasaza ariko bigiye kubikwa mu buryo bwa none, aho uzo yaranditswe azoba biri mu mamashine agezweho ku buryo bizabikitse neza. Ikindi gishasha karusho karimwo nuko uje kurondera nk'igipapuro kijyanye n'ubugeni bahora bakubazaho wiyandikishije umunsi wiyandikishirije ko umaze nk'imyaka 50 uba waravyibagiye, ugasanga bifashe iminsi barondera barondeza. Ariko ubuzoshi kuvuga izina ryanyu bace baraba mu mashini buno nyene bace babona ahuri. Ikindi mwemenya nuko izo mpapuro tuzotanga bahora bababwira ngo genda mwandikishe mwizanire, ugasanga izo mpapuro ushobora kuzironka za magendo n'ahandi. Ivyo rero turagiye kubisezera kuko muri iyo mashini hazoba harimwo formule ijanye n'icyo burondera.
Uburamutswe mu rwamukuru w'Uburundi anavuga ko abakozi banonosoye ikoreshwa ry'ubwo buhinga byaba ibikoresho atagatosi karimwo.
Hari ukuntu bitunganijwe, novuga ntibizoba biri nk'iyo mashini hamba izo biri nko mu gisagara, ariko kitabuza yuko izoba ikorana n'iri mu mazone no mu makomine ku buryo atakibazo kizoba mu icurondera hariya ushobora kuca kiboneka muri izo mashini zo ziri mu makomine no mu mazone.
Atagihindutse, ubuhinga bushasha bwo kwandikisha impapuro muri eta civile mu gisagara ca Bujumbura buzotangura mu kwezi kw'indwi uyu mwaka. Ubuhinga buzokoreshwa bwitiriwe Akiwacu. Inama yo kubwemeza yari yatunganijwe kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru Bujumbura. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Abanyeshuri bo mu myaka 9 ishuri shingiro hamwe n'abanyeshuri bo mu 10 uyu munsi kuwa gatatu batangiye gukora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri isumbuye. Icyo kibazo cyatanguye gitevye mu mashuri mu gisagara ca Bujumbura nk'uko mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka bitubwiye.
Icho kibazo cha leta gihuburenga zira banyeshure mu myaka y'ishure inshingiro cabaye ku butaka bwose bw'u Burundi atanko manzi byemezwa na Patrice Manengeri ayoboye ibiro bijeje gukurikiranira hafi ikorwa gico kibazo ku rwego rw'igihugu. Icho kibazo byari bitegekanijwe ko citabwa n'abanyeshure ibihumbi amajana 216 ku rwego rw'igihugu. Byari bitegekanijwe ko gitangura izahaza ibiri z'igitondo kuri no bagatatu ariko catanguye gitevye cyane tugereranije no mu myaka iheze mu gisagara cha Bujumbura. Chatanguye hagati y'isaha 4 n'isaha 5 n'igice ku ishure ryisumbuye rya Rohero nico kibazo chatanguye gitevye kurusha handi. Urongoye ikibanza cha Rohero ya kabiri Centre de Passation mu Gifaransa ahakoreye abarenga 600 yatubwiye ingorane zatumye ikibazo gitangura gitevye. Eric Nkeshimana yabwiye ijwi rya Amerika ku ingorane nyamukuru ari uko bari bafise abana benshi.
Twatanguye dutevye gatoyi twatanguye gihe cama amasaha 5 n'iminota 30 twagize ibibazo byo guhamagara abanyeshuri. Abanyeshuri bari benshi cyane barenga 600 kandi bari bavuye mu makomine ya Musaga ahanini ya nawo nyine baje bava kure. Abanyeshuri bari bavuye kuri ku mashuri atatu hariho Etoile du Matin iri muri komine muri zone Musaga, lycée municipal Rohero na Iseya na lycée du centre critère islamique baca bahurira ngaha bari 600 barenga.
Abanyeshure bakoreye mu kibanza cha Rohero ya kabiri bidogera bari bajejwe gutunganya no gukoresha ico kibazo kubona bacerewe. Bano banyeshure babwijwe rya Amerika ku kibazo cabashikiriye inzara n'ubunebwe biza byamtanguye kubafata.
Kumwe twavyakiye byatwabaje cyane kuko usanga umuntu yamaze gupapa wacu usanga umuntu amasayo yo kuruhuka mu mutwe wa yarenganye usanga mu isanzwe umuntu akwiye gukora ngo uhera nka sambese amasayo akirikare cyane. Mugabo bace batuzana ikibazo saa 4 saa 5 umva umuntu aba yamaze kuruha gose.
Umuyobozi w'ibiro bijejwe gukwikiranira hafi ikorwa gico kibazo mu bushikiranganje bw'indero asigura ko ku munsi wa mbere hategerezwa kuba utugorane. Patrice Manengeri asigura ko ibijanye no guhamagara abanyeshuri no mwaka ari benshi ugereranije n'imyaka iheze kiri mu vyatumye haba gucerwa. Uwo muyobozi yagize n'ica vuze kubijanye na bimwe bibazo byari byakwiragijwe kunguruka na bumenyi asaba ko atawe byose amaza kuko atari byo
abantu bagomba kubonona bama bari kuri bihuha. Ubu rero haje za WhatsApp bacha bavuga n'importe quoi ariko wewe urumenyesha makuru uragenda utohoze hanyuma ucubona ko bavuze ukuri hanyuma ucubeshuza
byabaye rero mwe murabibeshuje sivyo.
Nta kintu no kuvuga nububeshi busaba agenda gufata ama private type twakoresheje kera akaba ari bashira mu WhatsApp ngo nibibaze ahubwo bari ko baragirira naba bana nk'ubu uyi nk'abana barayi baravya yo mu WhatsApp sinzi ko batagize ikibazo gihe bashaka ukibaza guko basanze ari bindi.
Ico kibazo chatanguye kuri no wa gatatu kizomara iminsi 3 kikazurangira ku munsi wa gatano muri no ndwinyene mu gisagara cha Bujumbura bitekanijwe ko kizitabwa n'abanyeshuri barenga 111 mu myaka y'icenda mu myaka y'icumi kazitabwa n'abarenga 212 ibujumbura. Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika.
Turagushimiye nawe Evariste. Tukivuga kandi kuri ico kibazo catanguye uyu munsi mu ntara ya Makamba amasaha yarategekanijwe gutangurira ko ibibazo vya leta ntiyubahirijwe mu bice byose byo ntara mu bibanza bimwe bimwe amenyesha makuru mu mwaka w'icumi hamwe n'abo mu ishure nshingiro batanguye ivyo bibazo bacerewe nk'isaha imwe canke irenga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Ibibazo vya leta ku banyeshuri basozera ishure shingiro n'abanyeshuri baheje umwaka w'icumi ntivyatanguriye ku mwanya umwe mu bibanza vyakorewe mu ntara ya Makamba. Mu bibanza bine twagendeye muri komine Makamba twasanze hamwe hamwe bacerewe ikiringo ca baba isaha canke irenga. Kimwe muri ivyo bibanza kiri kuri lise ya komine y'Imakamba. Jeanne Irankunda niwe yajeje ico kibanza nabo bita aba president du centre muri mu Gifaransa.
Twatanguye saa 4 n'iminota 5 mugihe twari gutangura saa 2 n'inusu. Ikibazo daboro ntitwakiraranye dese ye Makamba hari amasantre menshi baragerageje gutanga ibibazo heshi ntihashikirwa bagerageje kuzinduka rero barabiduhereza mu gitondo nico gituma twatanguye dutebye.
Mu buyobozi bw'indira mu ntara ya Makamba hari ibibanza 198 byakorewe ibyo bibazo bya leta ku banyeshuri umwaka w'icenda baheraheza ishuri shingiro hamwe n'abiga mu mwaka w'icumi. Leon Nshimirimana umuyobozi w'indero mu ntara ya Makamba amenyesha ko gucegwa imwe mu mvo zagutumye yoba yavuye kutugurane twibonekeje mu kunguza ico kibazo.
Nakantu kibonekeje ngaha muri komine ya Makamba ico vyavuye ko waherekeje aya makarto kubera kumbure gari kaburira ntiyashobeye kuheza zitanga
hariyo makuru amwe twagiye turaronka bavuga yuko hoba harabaye ingwane bije no kunguruza ico kibazo
uretse ko ntaya makamba gusefese ubukene bw'imodokari naye handi hoho imodoka zarabonetse ariko kubera nyinshi ziba zishaje urumva zaza ziragira tugorane zigatoboka amapine mu kayira bigasaba yuko kubanza gusubira kwisubiramo
abanyeshuri mwaka w'icenda bakwiye ico kibazo ca leta bagize umugwi wa mbere w'abanyeshuri baramuwe n'ishure shingiro kuva yishinzwe mu Burundi hari umwaka w'ishure w'2013 2014 twavuganye n'abanye abanyeshuri bari bavuye kuri ico kibazo twasanze kuri lycée islamique y'Imakamba imvugo zabo zirahushanye kugene babo ico kibazo
kibazo cyari kigumye nka texte yari ikumye cyane ko iyo texte igifaransa ukuvuga ibibazo byari bigoye kabisa
ntazo bigeze wiga
twarabibonye nk'umucongereza ni kubera ibyo ndabonye byanyoroheye twarabibonye byose
harimo imwe byari bitworohera n'ibindi byari bigumye
nkaho ntibyakorohereza ari bifite
na itidi texte yo mu gifaransa yari yoroshye ariko je uyu mucongereza yangoye
Kuno wa gatatu abo banyeshuri batanguriye ku gisata cy'indimi hakozwe ivyigwa bine igifaransa icongereza ikirundi n'igiswahili yamara abo banyeshuri ico bahuriza ko nuko umwanya wetekanjwe ko ngo ivyo bibazo wari muto
mu bisanzwe benshi batwase tugahejeje iyo kuri imwe kwari tumenyereye kare twikora mu isaha imwe n'inusu mugubu uye ikuruzi bitwa dukoze mu isaha imwe n'inusu abantu benshi ntitwahejeje
mwari mwabwiwe ukundi kibazo kizogera
ibyo ntana kimwe twebigeze batubwira harimo n'abanyeshuri bahatswe gukubitwa gusohoka kubera bahaciye ba pardon ati twebwe ati murira twatsi kandi twari tuzi ko tugome dukora ikindi gikwirikira
ikindi abanyeshuri batashimye n'ubwo ibyo bibazo byatanzwemwo aho rero ibazo byakogwa ku migwi umugwi wa mbere warugize n'icigwa cy'ikirundi hamwe n'icy'igifaransa naho umugwi wa kabiri warugizwe n'icongereza hamwe n'igiswahili ivyo vyatumye abo banyeshuri nkuko batwiganiye bajuragirika
mu bisanzwe icyabaye ni nkuko baduhaye babiduhariye hamwe abaduhariye ibikopi cyarimwe gacibura cyufata n'icureka ugiye kusoma iki ugasanga hino birakunanira ugarutse ino mpama gushanaho mwanya uzawumva wahetse bikaca bitunanira icyo dufata n'icyo tureka tuhereza
mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba bamenyesha ko abanyeshuri basiguriwe bikwiye uburyo ibibazo bizokorwamwo n'umwanya bizomara abavutse ko batabimenyeshejwe ku bwa Leone Shimirimana yamutse ubwo buyobozi bashikuje mu ntara ya Makamba abanyeshuri 372 nibo bari batekanije gukora ico kibazo ca leta gisozera igisata cy'ishure shingiro mu ntara ya Makamba Fidelite Ishatse Jugi America
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komune bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda unaho nkuko mubimenyereye ku munsi wa gatatu nk'ayamango n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na studio Ijambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nurere kazoza.
Nurere kazoza.
Bakunzi biganiro vya studio ijambo Jerome Niyonzima ndasubiye kuba ikaze muri cha kiganiro mikundira arico Ntorere Kazoza mu kigo cha politique giheruka twari twabakiriye ku mayange ivyerekeye ubuzima bw'abanyamusaga imwe mu makomine yanzwe mu imyerekano mu bihe biheze inyuma yaho tuvugishije abanyagihugu ku vyerekeye ubuzima babayemo muri kino gihe ni chokogwa kubgabo. Tukwala wemele ko umulikino kigani nilo. Tugie guhijambo. Abajeji nuhuaro na abajejwe umutekano. Ekambele na mamwe mwabikulikila nila hafi. Kugirango wa garuke kuido nido. Kubijanye n'ubuzima bw'abanyamusaga bakagaruka no kumuti wotogwa. N'ubu nyene nongere mbe ijambo Kisi Munezero. Aganire nabo batumire.
Kiganiro Ntorere Kazoza uyu munsi nkuko mwavyumviye tukaba turiko turaraba uko ubuzima bwifashe muri zone ya Musaga n'ico bamwe nabandi bariko baraterera kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri iyo zone uyu munsi umutekano utifashe neza ku ruhande rw'igipolisi cy'u Burundi ngo singombwa ko igihe cyose hari uwikeswe ko yo bari inkozi y'ikibi abapolisi bitwaze bajeje intwaro Pierre Nkurikiye avugira ugo rwego amenyesha yuko ataragera yuko igitigiri cy'abapolisi uyu munsi aboneka ari benshi kigabanuka
ibikorwa vy'abapolisi cyangwa abandi bakorana n'abasirikare bajije umutekano abapolisi baba benshi ahantu bivanye no kongene ahantu abahameze kandi uno munsi mu gitondo urashobora gusanga ari benshi kuri iri barabara sasi tukasanga atanu umwe hari cyangwa ugasanga abungururije kurindi ugereranje ni nukungene hari hameze imbere yuko by'imigumo ko bibaho nivyo koko uno munsi rero abapolisi benshi ugereranje na kiriya gihe akazi kabo rero nako gucungera umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo baba ngaho hano
nyamusaga bavuga yuko bashima cyane igikorwa c'abapolisi na cyane cyane abapolisi bamana poste kumusaga ariko ati iyo haje abandi bapolisi bavuye handi baje kuhakorera ni usanga umutekano kungabana tukovuga ko hari abapolisi beze na abapolisi babi bigenda gute
ya ivyo yo nkumbure ni mvugo yabo bivanye nuko ushaka gusanga abo bakorera kuri commune bamyeho usanga bafishe ukuntu bashobora kuba baramenyeranye n'abanyagihugu bakavuga rero bakamera nk'abe biyumvamo kurusha abandi ariko umupolisi w'umurundi no munsi numwe bose bafise ibajejwe ikikorwa kimwe ico kimwe twakwita mission imwe niyo gucungera abanyagihugu n'ivyabo
none mwibaza ko ari hinyifato kumbura ingira ngo bubashasha bokora kugira ngo bumve yuko bakiriwe nk'abo bamana n'abapolisi abana abanyagihugu
abapolisi bose bakora cyo kimwe burya ivyo nivyo nakantu ko kugomba gucanisha amuvuga kuti bajya nibeza canke bari yasibeza
bega nyene abajijwe umutekano n'abajije intwari mu ntaze mugakorana gute muri ico kibazo c'umutekano muri zone ya Musaga
abanyagihugu muri rusangi bahura n'abapolisi muri bimwe twita ama imigwi ihurikiyemo y'umutekano ihurikiyemo bose bimwe bita committee mixte de securite iyo rero washaka ku rwego rwa zone canke rwa commune uburongowe n'ubujejwe intwaro hanyuma utwara igipolisi cyaho hantu agaheza akaba icege hagacaje harajamwe rero nabandi baserukira imigwi itandukanye y'abanyagihugu bakoba bari ngaho hantu niko rero bimeze muri rusangi mu Burundi bwose
birashika yuko igipolisi kivuga ati tugiye guhagarika abantu bakekwa yuko ari inkunzi zibibi abo bandi bagize uyu mugwi urihurikimwe bose bijejwe ikibazo cy'umutekano batabizi
ibikorwa byo gucungera umutekano novuga ko bifise ingero zibiri hariho ibikorwa byo gukinga hakaba n'ibikorwa byo gufata canke byo kubuza icyaha kiba kiriko kirakogwa ivyo byose birafise ababikora nubwo twavuze kwa police bafise aho bahurira n'abanyagihugu canke n'abandi bajeje intwaro muri iyo migwi no kuvuga yuko ibikorwa byo gucungera umutekano bikogwa nabo bantu byose bikogwa nabo bantu hariho ibikorwa by'ubuhinga bikogwa n'ababijejwe gusa abajeje umutekano abapolisi cyangwa abasirikare hakaba n'ibikorwa bindi bitanovuga bitari byo buhinga nk'ibi byo kwegeranya makuru no kuyatanga gufasha kubijisho no gutwikwaje umutekano bikorwa n'abanyagihugu
amutirira abanyagihugu bavyumva na cyane cyane abanyamusaga botahura yuko abapolisi baza bagahagarika umuntu bakamujana mukuru w'umutumba ujejwe quartier tabizi
umuntu yarondegwa n'ubutungane nta namwe handitse yuko abajijwe umutekano w'abapolisi cyangwa abasirikare bamaze kuronka urupapuro rwo mu butungane rurondera umuntu nta namwe handitse yuko bategerezwa kuja kubanza kubaza uwundi muntu uwo ari we wese nubwo yaba ari uwo ari muri uwo mugwi w'amaho ujejwe umutekano canke yoba ari uwundi munyagihugu kanaka canke uwundi ajejwe ikintu kanaka nta namwe vyanditse yuko bigenda gutyo bamaze kuba bafise urwo rupapuro iryo tegeko urwo rupapuro rurondera uwo muntu baraheza bakagenda bakarondera uwo muntu vyiza kugira ngo igikorwa nkumbure gigende neza kurusha ni vyiza ko baheza bagaca ku wajejwe intwaro bari ngaho kugira bafashanye nkumbure ico gikorwa kigende neza kurusha canke kinyaruke gusumba ariko nta namwe vyanditse ko bitegezwe kugenda gutyo na cane cane ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura na cane muri ajyama bijya bibanza vyabereyemo ibintu vy'imigumuko hageze igihe iyo migwi y'amaho y'umutekano imera nk'iremerewe hari imbere n'abamwe bamwe bagiye badohoka kubujyo hagiye hatakara icizere hagati y'abajeje umutekano n'abantu bamwe bamwe muri iyo migwi birashobora rero kuba byarashitse bamwe bakavuga bataba abantu tubibabwiye nko mbure bashabaza kubwira za nkozi ikibishe ziruka canke tubibabwiye bashabagenda kubabwira kugira abanyegeze ivyo biwanisho canke ibindi babigiye kuronderwa icizere birashobora gushika ko kiba caragabantutse gatoyi
ikibazo c'abajeje intwaro co kirihe mu buzima bwa zone Musaga Fredimbo Nimpa arongoye igisagara ca Bujumbura umunyagihugu aba muri zone ya Musaga uyu munsi mumubwira iki kugira ngo yumve yuko abajeje intwaro ifisi icimwiyumvira ko yumve yuko hari ico mu muhanura kugira ngo ashobore kubaho neza gusumba uko abayeho uyu munsi
umunyagi wo kumusake no mubwira nuko yoharanira amahoro y'ubwambere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubaka amashuri ariko nko kuri zone ya Musaga nta kiriko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke no basaba ko nyine buharugurukira amahoro ajya amazi abuze bijya bikorwa byose by'iterambere biteko birakogwa bishobora gukogwa
jije umutekano mu polisi n'umusirikare uyu munsi barikora kurera muri zone ya Musaga kumburingira ngo barafise uko bokora gusumba uko bakora bakuriye mu yandi mazone adafise ibibazo nk'ivyo bobo mwiyumvira yuko hari kandi karira ubushiramo kugira ngo twumve neza ko umupolisi ariko arahakorera afise mwitwarariko yuko umunyagihugu bakumusaga atunganirizwa habaye ubutungane
basogokuru bamwe bayivuga ati aharo abantu ha muruntu sino bemera ko ejo atamyidogo yobura ariko ingene nzibabanye bikunda kugorana cyane cyane bikugena bwihabaye bitero ariko iyo bahanahanye inkuru bagateramana ntangorane ziba ico nosaba ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare nuko bukwegera abene gihugu bakama bariko barahana inkuru bahagira umwizerano bagafatanya kugira bagwanye umwasi aho rero bituma atakwinubana ikibabaje n'igihe baba ariko baratera inkuru bamanye kwaza bona mu nyuma batewe grenade ivuye hahandi ukaci usanga batangiye kubinuba ariko ho tugeze no munsi hariho umwizero
ujeje intwaro ari mu wo murongoye mukuru w'igisagara ca Bujumbura umenga ntaboneka cyane yo ariko hari abantu ibyo bikorwa we yofatikiye kibanze uja mu kihe kibanze muri ico gikorwa
nivyo umukuru w'igisagara ibikorwa nk'ibyo ariko biraba abari mu yandi mabanga mugara afisa moserukira asema jisho haje hariho urengoye komine hariho urongoye zone hariho urongoye quartier hariho n'abo twita abanyumba kumi turiko turashira abo bose ni ijisho ry'umukuru w'igisagara iyo rero abo bahashitse ntacyo nonekara nico gituma na bene gihugu basaba bati imbere yo kuza nimuzanane n'abo twitoreye abo rero ni bahambera ariko ndabikurikiranira hagufi kuko hari abavuga ati baraturenganije baradutwaye tacyo tuzira tukabaza hama dusanze koko babiketse tukabasaba bakabarekura hari inkozi z'ibi nazo nyene bakatohoza neza kugira ntihagire uwo bihendako
abanyamusaga uko nabumvise umenga umukuru w'igisagara cha Bujumbura se ko umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga ati ujya mwene wacu ujya mu ntware de Fredy Mboni impamba ndee baramvuga no mwizina tubona murindiriye ko vyinshi
nivyo niho navukiye barandeze abandi bari umuntu abanje abandi narabareze ahubwo nagira nsawe abanyamusaga bose kuboshigikira umuhungu wabo iwabo nyine akaba ariho bamushigikira biboneka nituje hamwe rero nabo bakugwanje nabo bari umunanje nabo bavyeyi turabe ingena amahoro agaruka turabe aho bigoranye tubitore nyinshi turi kumwe murabe yuko musaga itazosayangana kuko izoba yararonse amahegwe ironka umukuru w'igisagara havuka
umukuru w'igisagara cha Bujumbura ndabashimiye
murakoze cyane namwe
iri jisho umunyagihugu n'ujeje umutekano barabana kibare rizoshikana ku mahoro arama zone ya Musaga tuvuga ko kubaho ubuzima n'indi migenzo myiza y'abarundi bigifisi kibanza mu mitima y'izo mpande zibiri mwishira hamwe Search for Common Ground bishinze gufasha abantu kubana bashira imbere bibahuza no gutatura amatati bidaciye mu nguvu buba babibona gute reka dukurikire umufaso ni Florida hitungiye arirongoye
imigenderanire myiza irarondegwa kandi imigenderanire myiza iza iha inkomezi umubano kandi bigatuma abantu baterera imbere hamwe rero hagizaho bamwe babona ko byose babikorera mu gashavu mwakagira ishavu ndakishura undi nk'ukume ngo namwitayeho aho ibintu biba biriko biraja mu matati cyane ko abantu babiri batata mu gihe afise inyungu bahuriye ko ibyo ni ibintu bisanzwe ariki kidasanzwe ni giki kidasanzwe nuko abantu botatura matati biciye mu nguvu biciye mu kugwana biciye mu bintu bituma hasigara ubuzima bw'abantu jiwe no hanura abantu ngo umuntu wese azaratahura ko ubuzima bw'uwundi bukeneye guhabwa agaciro nukuvuga ngo ugugwaruka rurakeneye kumenya ko rukeneye muri go kumva ko rufise agaciro ubahwa gubahirijwe nabo nyine bategeza kumenya yuko nabandi bategereza kubahwa nimba hariho abajeje umutekano bategereza gukorera aho abantu baba mu makominote yabo bagomba kumenya ko nabo nyene bakeneye kubahwa inzego z'umutekano zirakeneye kubahwa n'ukubahirizwa aho zikorera kanatsinda buriya ziza gukora ku bw'inyungu za bene gihugu niyo mpamvu yuciye ku mupolisi byakwiriye kumuramutsa ukamuhabwa ke niyo ndero twahawe ikirundi nawe nyene kumbure uje ufise umutima w'ubuntu umutima w'urukundo umutima w'ukumwegera naca hita guterera kure nibatahure nabo nyine rwaruka inyifato rimwe rimwe bagira kuko hari gihe umuntu agira inyifato bihagaze kuvyo yabayemo n'ibyo yaciyemo ugasanga abantu bagenda barahahamutse bagenda bafise ubwoba ico gihe yuhuye n'umuntu afise ubwoba igikwiriye nuko wewe umwubahura bomenya igikeneye gukogwa mu gihe nk'iki kugira ngo haboneke umutekano mu miryango haboneke imitekano mu makartsi atandukanye
Krisi Munezero ndasubiye kugushimira mwe nabo batumire mwariko muraganira Jerome Nenzima nongere nkengurukire abo bose bateza amatwi Ntorere Kazoza ntimuranirwe mu banki no mu vyanyu naho ubutaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza Kiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Nshuti mwese mwa duteze amatwi turabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye turashimiye kandi na engineer ya dufashije muhinga bwi zuma Jacques tukadushimi kandi na Innocent Kimenyi ya dufashe kwigiranya ibiganiro turashimi namwe mwese mugire amahoro kandi mugoroba mwiza.